Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umugwi wigenguje rw'agateka kazi na muntu ashikiriza kugwa ruganda kubaserukira abandi mu ntwaro abarongoye ubuzi butandukanye mu ntara ya Bujumbura ari rumwe mu zindi nganda uwo murwi utunganya mu gihugu. Ernest Nyabenda asigura ko ruganda rwo kuri no wa kane ari rwo guherekeza abo bajeje intwaro n'ubuzi mu ntara ya Bujumbura kugira abakoresha imvugo iremesha kubo bajejwe
abajeje ubutungane n'umutekano kambere nizo mboneza zogerageza mu mirimo yazo zishinzwe gukoresha imvugo ihumuriza imvugo itababaza ababaje kubitura.
Yasente kuhoraho yitabye inyigisho avuye muri komini Sare numwe mu bajejwe intwaro yabwijwe ya Amerika kwizo nyigisho naho zatanzwe mu gihe gito zamugiriye akamaro yifuza ko zotangwa no kubandi.
Murabona yuko ari inyigisho zitanzwe mu gihe gito ubundi twe turabona yuko inyigisho nkizi zari zikwiye gutangwa n'imiburi buri nk'iminsi nk'itatu kandi zikagurirwa abantu benshi. Cyari bikenewe yuko izi nyigisho zigwizwa kandi zigahabwa benshi na cyane cyane muri rya batowe ku mitumba baserukira abandi no mu makomune kuko murazi kenshi baba bahora mu buzima busanzwe.
Ubundi ashima izo nyigisho zatanzwe n'umugwi w'igihugu wigenga ujejwe gateka kazi na muntu n'umuhanuzi mu biro kaburamatari w'intara ya Bujumbura ajejwe imibano inkino n'imico kama Jean d'Arc Nzohabonayo asigura ko kuronswa inyigisho kubijanye no gukoresha imvugo ziremesha bidasigura ko mu ntara ya Bujumbura bahora bakoresha imvugo zitaremesha element.
Twavuga yuko izi mvugo ziremesha twashoboye kukumva uyu munsi kwiga uyu munsi bizadufasha mu bintu byinshi cyane mu guteza imbere imiryango mu kibano no mu buzi bwacu.
Umuntu ariko ari yumviriza umenye hari hasanzwe ariho imvugo zitaremesha. Cyo nibyo.
Oya nta mvugo zitaremesha zari zihari ariko rero burya kwiga no guhozako. Naho atamvugo zitaremesha zari zihari burya ibi byigwa bizodufasha gose kugira ngo dusumbirize uko twari tumeze ubwa mbere uko twahora twakira abatwitura ubwa mbere ubu naho dusumbirize kubera tuzoba twakaburiwe n'ubwenge.
Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umugwi w'igihugu wigengujejwe gateka kazi na muntu yamenyesheje ko yizeye ko abaronkejwe inyigisho hari icyizere ko bazozishyira mu ngiro. Ernest Nyabenda yabwiye Ijwi rya Amerika ko atari rya mbere abo batumiye kuri uno wa kane babaronse inyigisho bakazishyira mu ngiro.
Aba bantu si ubwa mbere tubagirisha inama nk'uko nabivuze. Mu mezi abiri aheze twabagisha inama ku kuntu bo kubahiriza bakenda bagateza imbere agateka kazi na muntu. Turabagendeye rero turanavugana turabona yuko hari ibyo bagiye barahinda ndura mujye kwage turababwira naco gituma twaje tugatire rero ko twabonye yuko bimwe bimwe mujye twababwira ariko arabashira mu ngure kare duteri intambwe duteri intambwe tuberekerere ingene mu mvugo igihe ariko atunganiza abantu mu mvugo cyane cyane bashobora gutunganiza abantu neza sobuga ko rero yoba ari inama y'imfagusa cyangwa ibyo tubabwira atari ibyo baza gushira mu ngiro. Oya ibyo tubabwira kenshi tubona yuko babikurikiza bashira mu ngira ngire mba babikurikiranye mwabonye yuko babikurikirana no ishaka n'umwete mwinshi.
Izo nyigisho zari zatanguriye mu ntara za Cibitoke na Bubanza ku minsi ya kabiri na gatatu muri nondwi zasozerewe kuri uno wa kane mu ntara ya Bujumbura. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umugwi w'igihugu wigenga ujejwe gateka kazi na muntu amenyesha ko n'uburyo bwaboneka izo nyigisho zijanye n'imvugo ziremesha zizotangwa no mu zindi ntara z'igihugu. I Bujumbura, Evariste Nzikobanya, Ijwi rya Amerika.